mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuti mwese abaduteze amatwi turabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi.
Nanjye Ernest Ugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu.
Uwo murwi w'amatohoza ni uhava uvuga yuko ata kintu na kimwe uzi kwigandagurwa ry'abategetsi n'ibindi bitero byaje bigana abarongozi canke abanyagihugu basanzwe.
Uwo ni bwana Jean Baptiste Baribonekeza, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yigenga y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi, avuga kuri raporo y'impuguke za ONU iherutse gutangazwa ku Burundi.
Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziribuka abaguye mu bitero by'iterabwoba byo kuwa 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2001. Ni ku nshuro ya 16, ikanaba inshuro ya mbere Donald Trump ari perezida wa Amerika.
Kuri uyu wa mbere kandi muri Afghanistan, umwiyahuzi yateze bombe mu modoka ikomeretsa abasirikare b'urugaga ruyobowe na Amerika OTAN.
Naho abantu basaga 16 nibo bahitanywe n'ibitero by'umutwe wa Al-Shabab wagabye mu mugi wa Beledweyne. Ibitero bikaba byagabwe mu duce dutatu dutandukanye two mu gihugu cya Somalia duhana imbibi n'igihugu cya Kenya.
Komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu yaburiye abatuye isi ko za guverinoma zirimo kugana ku buyobozi bw'igitugu n'ikandamiza. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko igihugu kizakomeza kwibuka kandi kigaha icyubahiro abaguye mu bitero by'iterabwoba byagabwe ku butaka bwa Amerika mu mwaka w'2001. Ibi Trump yabivuze mu muhango wo kwibuka abaguye mu bitero by'iterabwoba byo kuwa 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2001. Ni ku nshuro ya 16 hibukwa, ikanaba inshuro ya mbere Donald Trump ari perezida wa Amerika. Ku isaha ya 2:40 z'igitondo ku isaha ya hano i Washington, nibwo indege ya mbere yari iyobowe n'ibyihebe byo mu mutwe wa Al-Qaeda yagonze umuturirwa wa World Trade Center mu mujyi wa New York. Nyuma y'iminota 23 gusa, indi ndege yongeye kugonga uyu muturirwa maze umujyi wose wuzura imyotsi n'imiborogo. Perezida Donald Trump yayoboye imihango yo kwibuka yabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu no kuri Minisiteri y'ingabo, nayo yagonzwe n'indege ya gatatu muri ibi bitero. Ku rundi ruhande, Vice Perezida Mike Pence we yerekeje mu mujyi wa Shanksville muri leta ya Pennsylvania, aho indi ndege ya kane yaguye ku butaka ubwo ikihebe cyari kitwaye kitabashije kuyigeza ku biro by'umukuru w'igihugu. Ibi bitero byose byahitanye abagera ku 300. Abenshi mu bagize uruhare muri ibi bitero bamaze kwicwa, barimo uwari umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden wishwe mu mwaka mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2011 mu gihugu cya Pakistan, na Khalid Sheikh Mohammed wahamwe n'icyaha cyo kuba ari we wakoze inyigo y'ibitero, ubu akaba afungiye muri gereza ya Guantanamo kuva mu mwaka w'2003.
Tuve muri Amerika tunyarukire muri Afghanistan, aho umwiyahuzi yateze bombe igakomeretsa umubare muto w'abasirikare b'urugaga OTAN n'abasivili b'abanyafghanistani kuri uyu wa mbere. Nk'uko abategetsi ba Afghanistan babitangaza, abatalibani bigambye icyo gitero cyabaye mu masaha ya nyuma ya 6 hafi y'ikigo cya gisirikare cya Bagram kiyobowe na Amerika. Itangazo ry'urwo rugaga ruyobowe na Amerika ryavuze ko abasirikare bakomeretse bajyanywe kuvurirwa mu bitaro bya Gram. Yanavuze ko muri abo basirikare barwo nta wakomeretse ku buryo byamuviramo urupfu, cyakora birinze gutangaza ubwenegihugu bw'abo basirikare. Ariko muri raporo havuzwemo ko ari abasirikare b'Abanyamerika. Itangazo ry'urugaga rikomeza rivuga ko abasivili b'Abanyafghanistani bakomeretse bajyanywe mu bitaro by'akarere, kandi kugeza ubu nta uramenya uko bamerewe.
Mukomeje gukurikira amakuru y'ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa mbere kandi ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita kubiza cyemeje ko inkubi y'umuyaga yiswe Irma yibasiye uduce tw'amajyaruguru ya Leta ya Florida ushobora no gukomeza mu bice by'amajyepfo ya Leta ndetse bikanagera no muri Leta ya Carolina y'Epfo ahagana mu ijoro. Uyu muyaga uri ku muvuduko wa kilometri 155 ku isaha wageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuye mu bice bya Amerika yo hagati aho washegeshe bikomeye ibirwa bya Caraïbe. Mu ijoro ryakeye abarenga miliyoni 3 mu batuye Leta ya Florida bari mu icuraburindi ryatewe n'uyu muyaga wangije ibyuma by'amashanyarazi ndetse n'itumanaho. Perezida Donald Trump yatangaje ko hagiye gukusanywa imfashanyo zo ku yagiye gukusanywa imfashanyo kubaza hajwe n'iki kiza. Minisiteri y'ingabo nayo yohereje amato, indege n'abasirikare benshi bo mu mazi mu butabazi mu duce twose twa Amerika twibasiwe n'iki kiza, harimo n'ikirwa cya Puerto Rico. Amerika ivuga ko bizafata agera ku mezi 6 kugira ngo iki kirwa cyongere gusanwa.
Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru arakomeje. Komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Zeid Ra'ad Al Hussein yaburiye ko za guverinoma zirimo kwerekeza ku buyobozi bw'igitugu n'ikandamiza zibonyora amahame hagamije kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Zeid Ra'ad Al Hussein yagaragaje ishusho mbi y'ukuntu uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhagaze mu mpande zose z'isi. Yamaganye ibikorwa by'urugomo n'intagondwa n'abakoresha iterabwoba. Cyakora yaburiye ko ikirushijeho guhungabanya no kubangamira isosiyete ari za guverinoma zikuraho ibituma uburenganzira bw'ikiremwamuntu bumumbatirwa. Kubirebana n'uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwifashe mu mpande zose z'isi, muri make kandi muri rusange, Zeid yumvikanishije impungenge ku byerekeye ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bihugu 39 byo ku isi. Yashyize ahagaragara ibikorwa by'urugomo by'abashinzwe umutekano muri Leta ya Rakhine mu gihugu cya Birmania rwatumye banyakamwe b'abayisilamu bo mu bwoko bwa Rohingya barenga 270,000 bahungira mu gihugu cya Bangladesh mu byumweru bitagera kuri 3. Komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu yanamaganye ibitero by'indege biyobowe na Arabia Saudite muri Yemeni byahitanye abasivili barenga 5,000. Ku mugabane wa Afurika yavuze ko ahangayikishijwe cyane n'uko umutekano ugenda urushaho kuba nabi muri Repubulika ya Centrafrika.
Twerekeje no muri Afurika, abantu basaga 16 nibo bahitanywe n'ibitero umutwe wa Al-Shabab wagabye mu mujyi wa Beled Hawo. Ibi bitero byagabwe mu duce 3 twa Somalia duhana imbibi n'igihugu cya Kenya. Mohamed Hayad Osman, meya w'umujyi wa Beled Hawo, yabwiye Ijwi rya Amerika ko igitero cya mbere cyagabwe ku kigo cya gisirikare kiri mu birometero 6 hanze y'uyu mujyi. Abasirikare ba Leta 14 n'abasivili 2 nibo basize ubuzima muri ibi bitero, naho abandi 6 bo barakomereka. Ibi bitero byagabwe kandi mu tundi duce 2 tw'uyu mujyi turimo ibiro bya polisi n'ibiro by'umukuru w'uyu mujyi. Nyuma yo guhangana bikomeye n'abasirikare ba Leta, ingabo z'uyu mutwe zahise zinjira mu gace ka Mandera ko mu gihugu cya Kenya. Uyu mutwe wahise wigamba ibi bitero unashimangira ko wishe abarenga 40 nubwo aya makuru yamaganiwe kure na Leta ya Somalia.
Tukiri muri Afurika kandi, umutwe w'ingabo uhuriwemo n'ibihugu byinshi uhanganye n'umutwe wa Leta n'umutwe wa Boko Haram urigamba insinzi. Cyakora waburiye ko ibitero bikoreshwamo amabombe ntaho byari byajya. Ibi bitero byishe abantu bagera kuri 400 muri Nigeria no muri Cameroon kuva mu kwezi kwa 4. Umutwe ugizwe n'abasirikari 2,708 washinze ibirindiro mu mijyi myinshi n'imidugudu iri ku mupaka wa Nigeria na Cameroon kuva imiryango ihatuye igobotowe mu maboko ya Boko Haram hashize umwaka urenga. Umugaba w'izo ngabo General Lucky Irabor wavukiye muri Nigeria yasuye imidugudu 4 iri hafi y'umupaka kwa 6. Yaragiye kurema gatima abaturage no kwegeranya abasirikare. Irabor yategetse abasirikare kwibanda ku bikorwa byo guhagarika ibitero by'abiyahuzi batega bombe kandi yababwiye kurushaho gukorana n'amatsinda y'abashinzwe umutekano ku nzego z'ibanze bazwi ku izina rya Local Defense. Yanashishikarije abasivili gutanga amakuru ku kintu icyo ari cyo cyose babona ko gishobora guhungabanya umutekano. Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru arakomeje, tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2.
Mudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya Gmail, radio yacu @gmail.com na Facebook aho wandika radio yacu mu ijambo rimwe, naho kuri website yacu ni www.radioyacu.com. Amakuru yacu yo mu karere, reka tuyahere mu Rwanda, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye urwego rw'ubutabera gukuza umurego mu rugamba rwo guhashya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Perezida Kagame yabitangaje kuri uwa mbere mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Perezida Kagame yavuze ko igihe kigeze ngo amunge ubukungu bw'igihugu n'abanyereza bya rubanda bakurikiranwe by'intangarugero. Ni kenshi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka asohora icyegeranyo kigaragaza za miliyari zitabarika leta ibombera mu micungire mibi y'imishinga yayo, ariko bikarangira mu nkiko hakurikiranwe abanyereza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, abo mu nzego z'ibanze batwaye girinka y'umuturage n'ibindi bifite agaciro kari hasi. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gukurikirana abamunga ubukungu bw'igihugu hakwiye gutangirirwa kubitwa ibifi binini.
Nubwo abantu bangana bareshya imbere y'amategeko na muri ubwo butabera, jebera nakongeraho ko mu kurwanya ruswa ushingiye kuri ayo mahame, buri abantu basumbye abandi niko bakwiriye kurebwa kurusha abandi. Nyine ubwo butabera ntibugende ngo bujye ku batoya nibigera ku bo mu nzego zo hejuru barindwe n'urwo rwego cyangwa yanagiye kurwanya ruswa nahera hejuru ku bayobozi.
Mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza, abayobozi banyuranye basobanuye ingufu zakoreshejwe bahangana n'iki cyaha cya ruswa no kunyereza ibya rubanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko umwaka ushize bwakiriye dosiye zirenga 30,000 z'abanyereje umutungo w'igihugu butsinda ku kigero cya 80%. Umuyobozi w'ubushinjacyaha bw'igihugu bwana Mutangana Jean Bosco yemeza ko urwego ayoboye bwitaye cyane mu guhangana n'abanyereza inkunga ziba zagenewe kuzamura imibereho y'abaturage, harimo gahunda ya girinka, amafumbire ahabwa abaturage, ubwisungane mu kwivuza ndetse na gahunda ya VUP. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Mutangana Jean Bosco yemeza ko amafaranga yanyerejwe muri uru rwego amenshi amaze kugaruzwa.
Umwaka ushize wa 2016-2017 ubushinjacyaha bwaregeye inkiko amadosiye 68. Muri dosiye 46 zasomwe zirimo abantu 64, 49 muri bo bahamwe n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta, bategekwa gusubiza angana na miliyoni 101 zirenga, banacibwa ihazabu ingana na miliyoni 175 zirenga. Mu rwego rw'ubuzima muri uyu mwaka ushize 2016-2017 mu bitaro 15 abantu 93 bakurikiranwe kurigisa umutungo w'igihugu, 68 bashyikirijwe inkiko, muri bo 35 barangije kuburanishwa, 17 bahamwa n'icyaha bahabwa ibihano kandi bategekwa gusubiza mu isanduku ya leta angana na miliyari imwe irenga. Mu rwego nanone rwo gukurikirana abakekwaho ibyaha byo konona no kurigisa umutungo wa gahunga igihugu cyangwa imitungo yanyerejwe igahishwa mu mahanga, kuva muri Nyakanga 2016 kugeza Kamena 2017, ubushinjacyaha bukuru bwasabye ubufatanye mu iperereza ibindi bihugu bigera kuri 6. Mu makuru tuba dufite yuko abarigisa umutungo w'igihugu bashobora no kujyana kubika hanze.
Muri uyu muhango kandi havuzwe ko abakozi 6 bo mu nkiko barimo n'abacamanza birukanwe bazira ibyaha bifitanye isano na ruswa. Guhangana n'abanyereza umutungo w'igihugu ngo bigiye kongererwa ingufu. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Professor Sam Rugege:
kurwanya ruswa n'imikorere mibi mu bucamanza, mu bacamanza n'abanditsi ni urugamba tudashobora kwemera gutsindwa, kabone niyo byafata igihe kinini bitewe n'amayeri y'abarya ruswa. Hateganijwe ko hazajyaho ingereko zihariye ziburanisha ibi byaha n'abacamanza bihariye kugira ngo turamire ubukungu bw'igihugu.
Ikibazo cyo guhangana n'abanyereza umutungo w'igihugu kimaze iminsi cyumvikana, abayobozi banyuranye bagitinzeho. Perezida Paul Kagame nawe yarahirutse kubigarukaho ubwo yari mu muhango wo gutangaza abagize leta nshya. Paul Kagame yavuze ku bakozi ba leta barya ruswa ndetse n'abanyereza umutungo w'igihugu avuga ko badakwiye kwihanganirwa. Yatunze agatoki urwego rw'ibikorwa remezo avuga ko abakozi bamwe basohora akayabo mu kigega cya leta bagaragaza imishinga igiye gukorwa nyamara bikarangira nta gikozwe cyangwa bikozwe igice. Nyuma y'iminsi mike umukuru w'igihugu atunze agatoki minisiteri y'ibikorwa remezo abayobozi bakuru b'ikigo gikwirakwiza amashanyarazi ndetse n'ikigo gishinzwe amazi bahise batabwa muri yombi. Mu minsi ishize kandi humvikanye umuyobozi ushinzwe imari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nabo batawe muri yombi akekwaho ibijyanye n'imicungire mibi y'umutungo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Tuve mu Rwanda none tunyarukire muri Uganda. Umukuru w'icyo gihugu Yoweri Museveni arateganya kubonana na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu bihe bya vuba. Ibyo byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda ubwo yashyiraga habona ingamba nshya z'igihugu z'ububanyi n'amahanga. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kampala, Ignacio Sebahizi.
Mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi hamwe n'abo batavuga rumwe nabo bikomeje gucumbagira, Perezida Museveni wa Uganda nk'umuhuza mukuru muri ibyo biganiro biyoboye n'uwahoze ari Perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa, ashaka ko ibiganiro byakongera gutangira vuba na bwangu kandi bikabamo n'intumwa z'impande zose zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Avugira mu nama yo gusesengura ingamba za leta ya Uganda zijyanye n'iby'ububanyi n'amahanga, Minisitiri Sam Kutesa yavuze ko biri mu nyungu za Uganda hamwe n'umuryango w'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo amahoro asesuye agaruke mu gihugu cy'u Burundi, bityo Perezida Museveni akaba yiteguye kubonana na mugenzi we kugira ngo baganire ku bijyanye n'iyo mishyikirano. Aha Minisitiri Kutesa arasobanura ibyo Perezida Museveni ashaka kuganira na mugenzi we birimo
push forward an inclusive negotiation.
Gushyira ku isonga ibiganiro birimo abantu bose bafite uruhare mu kibazo cy'u Burundi, kuko imigwi imwe itemerewe kugira uruhare mu biganiro bya mbere. Ati mu biganiro by'amahoro ntushobora kuvugana n'inshuti zawe ahubwo uganira n'abanzi bawe. Nyamara ariko itariki y'abaperezida bombi bazahuriraho ntabwo twayishyiraho. Umwe mu bayobozi b'impunzi z'Abarundi zisaga 70,000 zituye muri Uganda, Nyabenda Jean Marie, yambwiye yuko byakabaye byiza ibyo biganiro bigasubukurwa kugira ngo bitange inzira y'impunzi z'Abarundi aho ziri hose gutahuka.
Nta cyizero ngifise kuko baba bahuza bwaba n'ubutegetsi bw'Ibujumbura muratanga vuba bishiramo. Ubutegetsi bw'Ibujumbura burakumira bamwe bagashaka kuganira na basumandike babo. Ubu rero je nibaza yuko nimba Museveni ahagurutse akavuga ati je ubungire mpaguruke abantu bose bafite bapfa Burundi bashobye kwikira ku ntebe y'ibiganiro, aho kumbe ndashobora kugira icyizero. Mugo n'ubundi ari kuguma bariko barabembereza abantu babafata nk'umengo n'umwana ugomba gushira kwibera batabona yuko abanyagihugu aribo bariko barahapfira, nka jewe ndi mu buhungiro nta cyizero afise.
Nyamara ariko Nyabena ntabwo yataye icyizere cyose kuri we ngo igihe kizagera abarundi bose batahuke mu nzira zishoboka zose.
Ubutegetsi bw'Ibujumbura bwanse yuko dushobora gusubira mu gihugu cyacu, tuzogenda ku ngufu dusubireyo kuko ntawo kwama ari hanze y'igihugu imyaka yiwe yose. Mu Kirundi dukunda kuvuga yuko iyo byanse mu mahoro mu mashi, iyo byanse mu gukoresha ubutungane ugahezoka ugakoresha gasho ugasanga washize mu nguvu.
Hakurikijwe imibare itangwa n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, Uganda icumbikiye impunzi z'Abarundi zisaga 70,000, harimo n'izimaze imyaka isaga 10 zituye mu makamba atandukanye y'iki gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Arakoze Ignatius Bahizi. Tukiri ku nkuru kandi zivugwa ku Burundi, umugwi w'igihugu cy'u Burundi mu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu CNDH uravuga rumwe na leta y'u Burundi mu kwamagana icyegeranyo cy'impuguke za ONU ziherutse gukora ku gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru yo munyamakuru Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse uri mu Burundi.
Kuva ku munsi wa mbere w'indwi iheze, ikiganiro cy'abahinga batatu ba ONU kwitwa gatakazina muntu mu Burundi kigiye habona mu Burundi muri kino gihe ni gake hataba ukuciyamiriza. Inyuma y'inama nshingamateka, ibiro by'umushikirizamanza kizigenza Repubulika y'u Burundi, ihuriro ry'abakenyezi, kuri uyu wa mbere hari hashikiriwe umugwi w'igihugu wigenga mu vy'gatakazina muntu CNIDH. Co kimwe nabo bose duheje kudondagura, CNIDH ivuga ko ibiri mu ico cegeranyo c'umugwi w'abahinga batatu mu vy'gatakazina muntu ari binyoma. N'ikimenyamenya CNIDH mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa mbere yashikirije ko hariho amwe mu mabi yakozwe ariko abo bahinga birengagije. Jean Baptiste Baribonekeza arongoye umugwi.
bidatangaje ukuntu abo bahinga boba batashoboye kuronka amakuru abandi bantu bose bafise nko kubitero by'amagerenade yatewe mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'ubunywero n'amasoko kandi hari n'abanyepolitike bamwe bamwe babyemanze. Uwo murwi w'amatohoza niwo hava uvuga yuko ata kintu na kimwe uzi kwigandagurwa ry'abategetsi n'ibindi bitero byaje bigana abarongozi canke abanyagihugu basanzwe harimwo umuntu yaturiwe mu Nyakabiga.
Ikindi umugwi w'igihugu wigenga mu vyatakazina muntu CNIDH unegura nuko mu cyo cegeranyo ibonwa nk'umugutu yigenga.
Umurwi CNIDH uriyamirije ivyo umugwi w'amatohoza ku Burundi uvuga kuri CNIDH uwagiriza ko utigenga ata kindi wisunze atari ibirego bishikirizwa n'amashyirahamwe amwe amwe adaharanira inyungu za politiki bivuye ku gutahura nabi icyo umugwise n'igihashi ujejwe n'ivyiza ukora mu gukingira no guteza imbere agatira kazi na muntu mu Burundi.
Abahinga ba ONU bagendwe mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze ariko bariyamije cyane mu Burundi ku buryo batigeze bahonyoza ikirenge no mu cegeranyo cyabo baravuga ko igice cy'abantu babajije ari impunzi z'abarundi bari hanze y'igihugu hamwe n'abandi barundi bari mu gihugu ariko kuri abo barundi hakoze cyane cyane uguhinga bwano n'ubutuma tumara ko makuru. Aho rero Sende yashemeza ko amatohoza bakoze ahengamye naho Sende hashe inegura ibiri mu cyo cegeranyo irashimishwa nuko ibivuga ihonyabwoko atabirimwo kukaba nkako n'ubwo cegeranyo abahinga baravuga ko amakuru baronse yemeza ko atavyihonyabwoko biko yategurwa mu Burundi. CNIDH yo kuno wa mbere yahambije ibyashikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza Republika ya Burundi mu kwemeza ko amatohoza yasentare impana vyamuza makungu mu Burundi atakenewe.
Mu CNIDH urubukije ko kuvyubona ibyaha byakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'inzego z'ubutunganizi Burundi kandi biraboneka ko ubushaka gutohoza ku byaha no gukurikirana abo byokwagira kuhari. Kuri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CNIDH isaba guhagarika umugambi w'itohoza ry'intangamarara yatanguye kuwa 2025 ndamukiza umwaka w'2016 kuvyerekeye ivyabaye mu Burundi igafata ingingo yo guhakaryo ubutungane bw'u Burundi ngo butohoze ku birego byose bijanye n'ivyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi.
Hisunzwe ibirego by'amashyirahamwe ategamiye vya politiki yahungiye hanze y'igihugu CNIDH yatakaje ikibanza yari ifise ngwego mpuzamakungu mu vyatakazi na muntu. Ayo mashyirahamwe yayagiriza ko idakora neza icijejwe akarorero katanzwe nuko mu mwaka w'2015 CNIDH yatanze ko bahotewe ari 27 mu gihe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyatakazi na muntu vyo vyari ifise abantu bashika abajyabira 50 basinzikarijwe ubuzima. Aho rero mu ntango z'uyu mwaka turimwo CNIDH ku rutonde rw'ishyirahamwe mpuzamakungu vyatakazi na muntu yavuye mu rwego A icija mu rwego B. Urwego A rukaba ruhurikiyemwo inzego z'igihugu vyatakazi na muntu zivuga mu Gifaransa zifise ubwigenge zikaba tagitsure ma leta yazo. Urwo rwego A CNIDH yashoboye kurushikamwo kuva mu mwaka 2013. Aya makuru tukatuyakura ku rubuga ngurukana bumenyi bw'iradiyo yigenga y'Abafaransa RFI i Bujumbura. Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Mu Burundi nanone ikibazo cyo gutwara abantu kimaze guhinduka ingora bahizi mu ntara z'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu cy'u Burundi nyine kubera lisansi yabaye nkeya. Ibyo byigaragaje cyane mu gihe abanyeshuri barimo bashakisha imodoka zo gusubira ku mashuri yabo. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Turi mu gitondo kuri uwa mbere ku gituro cya Masanganzira muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Kuri icyo gituro hahurira imodokari zitwara abantu zivuye Ngozi imuyinga no mu Kirundo. Nta kajambo twaronse ku bashoferi muri icyo gituro. Bari bahangayikishijwe no gushimisha abakiriya injojo bari bategereye. kwiyunguruza muri ico kibanza ntivyari vyoroshye nkuko abari bategereye imiduga bavyemeza.
Kwiyunguruza n'ikintu kigoye gose kuko kuvejo bitegereye imodoka twabuze imodoka kweri iziza zose ziza bavuga ko zuzuye nta kuma agence batubwira ati nta bibanza kubera yo ziva nyamba zivuye mu Kirundo zivuye muyinga ziza zuzuye zisanzwe nazo kuva ngaha gushika ingozi 5,000 venga gushika utumbura uyirose ya direct bahubwira ati ni 12,000
aha nibyo woroshe gusa mvuye muri komine Gitobe rero nugeze hajya mu gasura imodoka hari zirabura gose ubwo gushika mu kayazina ahantu ahora ngenda kuri bitandatu ubundi ko ndumva ko bizagoshika nko ku 10,000
ku bituro vy'abunguruza amapikipiki ingozi twashoboye kuronka abo tuganira ikibazo cy'ubukene bw'igitoro cya lisansi nico cyongeye kuba inkwezi y'ibindi bibazo
cyane mu matari sanswe nkora akazi k'imotari mu gabitoro byase batumugwa batubwira ngo nta bihari ubiri cyo turiko turagura 600,000 tuguriye amagenda ahantu nyine ku bantu babarayiguze bashobora yibika
ni station zishika 5 ariko turarondera yuko tworonka igitoro no ku station nimwe tukavu indigiri here
ingorane ni zimwe no kubunguruza abantu n'imiduga mito mito bita kagongo na probox. Uyu mushoferi akorera mu ibarabara rya Ngozi Gitega.
Ni Gitega turakibura Ngozi nta gihari turamaze iminsi irenga 4 tutakironka no kuvuga yuko no byo kuyunguruza bico bigorana haba ku ingorane zikaca zigaruka haba ku bakiriya no kuri bene imiduga kuko icya mbere imodoka ziraje mu rupangu zikabikwa kubera ikitwabuze isasi nurose akitwa ko ari kamagenda karunka kazimbye indike ikaciduka
ubukene bw'igitoro cya lisasi bwongeye kuvugwa mu gihe abana bariko barasubira ku mashure abavuganye n'injwi rya Amerika bavuga ko ari ikibazo kidasanzwe kuri bo
kumahera baba bamutegere yo gusagura niyo nca nikora ko nyene kugira ndebe ko nashikashe
jewe itike bari bampaye kanze bari bazi bari bampaye amahera itike bari bazi ko ari 1900 nurumva nsanze ari 12 urumva ko ari ikibazo kigoye ashike jumbo
none ubica bigenda gute
jewe nyene ashinda ngumangaha ndabe nyene ko ntewe ndayironka ni ntayironka nawe nta kundi cyansira mira bandonera yanze
iyindi ngaruka mwumvikano uba muke hagati yabe ni vyuma n'ababigendesha
bose nyene ashobora kubwira yuko ngo amafaranga ariwe washoyira kandi barabuze sasa cabure akagukora ko kazi nyene agaca yihubundi bivanye no kumira abuze vrese
bo no kuvuga ibido urushaka kuri magendo urashaka kuyironka ku 100,000 mugana aho nyene ntibibavyoroshe rero kacusanga rero kugira ngo ukore uronke ico utanga kuri versema nyine imodoka ronke na uranke ingene ubaho kacusanga ingorane mu bisanzwe gitiro igiciro cya leta iyo gihari turagura ku mafaranga angana n'ibihumbi 2,300
kuri bose ijwi ni rimwe
cyembo no menga bogira nk'ubu unya ibitoro bakabireka bikinjira neza izo ngorane zituma bitaza bakazitorera umuti
kama duterera leta nuko yoraba kuko n'umuvyeyi abanyagihugu tureke kugoma mu rozi bazo z'ibitoro bareke ikibazo cy'igitoro bagikemure atabitoro turabona ko buzima bugoye mu gisagara
cyose bare batuzanira gatoro kugira duce amahera
ubundi naho igitoro kiba cyabonetse mu gisagara cya Ngozi gusa intara zindi zose zihana urubibe na Ngozi zigira ibibazo bike mu byo kuyunguruza twabajije mu ntwaro mu ntara ya Ngozi ico ubwo bukene bw'igitoro bwo baburiko buraturuka ko umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe iby'ubutunzi yavuze ko bagitohoza gushika kugira bamenye ico bituruka ko Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tuzeze ijwi rya Amerika turi hafi gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ariko tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Twababwiye ko uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibuka abaguye mu bitero by'iterabwoba byo ku wa 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2001. Ni ku nshuro ya 16 hibukwa ikaba n'inshuro ya mbere Perezida Donald Trump ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Afghanistani umwe yahuze yateze bombe modoka ikomeretsa abasirikare b'urugaga rwa Otani ruyobowe na Amerika abasivili na hamwe n'abasivili b'abanyafghanistani.
Naho abantu basaga 16 nibo bahitanywe n'ibitero by'umutwe wa Al-Shabab wagabye mu mujyi wa Beled Hawo. Ibitero byagabwe ku duce dutatu duherereye mu gihugu cya Somalia duhana imbibi n'igihugu cya Kenya.
Komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu yaburiye ko za guverinoma zirimo kwerekeza ku buyobozi bw'igitugu n'ikandamiza zihonyora amahame agamije kurengera no kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Shuti mwese mwarimo duteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije tukaba tuboneho na kanya ko gushimira engineer Bill Barber wadufashije ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Innocent Kimenyi badufashije kubagezaho ibiganiro amakuru mwayagejejweho na Eugenie Mukankusi
nanjye Ernest Ugeziwe ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye murara haryana.